Bandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazoi ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara zimwe zimwe rero mu ngingo hivyo nabateguriye uno munsi
hari gihubu yo kumuchoko ukahita gusa ari nkoni se yaka nawe gatahira wa muchoko wisuka n'inkoni urazi gukubitwa we mutirwanye no muntu kare ngorana.
Uyu ni umwe mu bapfasoni wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko abapfasoni muri iyo ntara bahohoterwa bitagira izina n'abashinga ntahe babo. Iyo nkuru co kime ni yindi yerekeye inzoga yitwa akayuki igisubije mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hato ntimuve ku maradio yanyu. Turanagira mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi nyene tubabwira iby'ubukene bw'ibikoresho mu mashure y'imyuga navyo nyene turabigaruka ko. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri munani bapfuye abandi barenga 10 barakomereka ku mugoroba wa kuri no wa kabiri Manhattan mu gisagara ca New York ngaha muri Amerika ni gihe umugabo yaratwaye ikamyo yiraye mu nzira y'abagendesha amakinga n'abagenda n'amaguru yiseka abanyagihugu batari bake. Umukuru w'ico gisagara ca New York Bill de Blasio yatangaje ko ari gitero c'iterabwoba kuko wabikoze yabikoreye abanyagihugu bitekaniye. Ico gipolisi kirongera kigatangaza ko uyo mugabo yakomye akarura avuga ngo Allah Hakbal muri imigwicara bubisigura ngo Imana ni nkuru higihe yasohoka iyo kamyo hajeje gukora iryo bara. Abategetsi mu gipolisi babwiye imenyesha makuru ko yabikoze ari umugabo w'imyaka 29 umwe mukirava muri Uzbekistan azwi ku izina rya Saifullah Saipov yinjiye muri Amerika mu mwaka 2010. Umushikiranganje migendranire n'amakungu wa Argentine yavuze ko arabanyagihugu bava mu gihugu ciwe bitavye Imana muri ico gitero ariko ntiyatangaje igitigiri cabo. Nayo umushikiranganje w'ubirigi ajeje migendranire n'amakungu we yaremeje ko umubirigi umwe ari mu baguye muri ico gitero. Umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya Raila Odinga yavuze ko azobandanya arwanya itorwa rya Uhuru Kenyatta gushika ku iherezo itorwa yemeza ko ryaciye ku biri n'amategeko. Ivyo yabitangaje kuri uno wa kabiri. Raila Odinga yasiguye ko mu gihe atacu yokora yoba yemeye ibyavuye mu matora yemeza kandi ko ariko arwanira demokarasi. Iryo jambo ryiwe ryari ririndiranywe igishika n'abanywanyi biwe havuga ko kugira ngo yemeregwe ko hatunganywa ayandi matora mu minsi 90 nk'uko avyifuza agiye gukora isekeza ryo kundagiza ryo kugaragariza mu gihugu ariko ntiyavuze nimba azokwitura sentare na hinyuzwa nkuko yabikoze matora ya mbere. Igihugu cha Somalia nico gihugu kiza ubwa mbere mu bihugu vyishwemo amenyesha makuru benshi muri no myaka 3 iheze. Ivyo bivugwa n'umuryango ushinzwe gukingira amenyesha makuru CPJ mu majambo magufi y'icongereza. Kutonde gw'inchuro ya 10 rusohoka uko umwaka uheze gwashize ahabona kuri no wa kabiri. CPJ yavuze ko amenyesha makuru baharugwa muri mirongo biciwe muri Somalia muri no myaka 10 iheze mu gihugu kibandanya kuvugamwo intambara. Inyuma yo kuza rero ku mwanya wa gatatu mu mwaka uheze Siria igihugu kimaze imyaka irenga 6 mu ntambara caje ku mwanya wa kabiri mu bihugu wamenyesha makuru bishwemwo benshi muri no myaka 3 iheze. Igihugu kiza mu mwanya wa gatatu ku rutonde rwa CPJN ni Iraq ahamenyesha makuru bishwe n'abarwanyi ba leta ya Islam abarwanyi bashigikiwe na leta hamwe n'iyindi mihari. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku ruga rwa internet ya cari yo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nayo ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara nicanyu
Nongere ndabahe ikaze abafasoni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi baridogera abashinga ntaye babo kuba bahohotera igihohoterwa bagegeka ahanini kumvu zibiri ya mbere ibirabo birenze amasaha yo kugara ya kabiri nayo akaburegwe karengeje reka mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse atubwire ibindi kwino nkuru
Abakenyezi bo muri zone buhayira ya komine Mugwi bavuga ko bahohoterwa n'abubakanye mu buryo butandukanye atwovuga nko kurangura amabanga yabubatse ku ngufu harimo no kubaharika byongeye hari n'abadatanga amafaranga yo gusoma hamwe no kubakubita ahanini aba bakenyezi bavuga ko intandaro nyamukuru arakaboregwe kava ku gufata inzoga zambiye uyu numwe muri bo avuga ko bashika babakubita hejuru mu ruho w'ibikorwa byo mu rugo
hari gihuvuye nk'umucoko ugahita gusa ari inkoni zigirane ziyaka nawe ugatahira wa mucoko w'isukane inkoni kandi ubwo yanyweye ntimwirikwanye urazi gukubitwa we mutirikwanye n'umuntu kari ngorana abo bagabo bonwa bakagereza bagataha bahita muhira nyene bareka kuhohotera bakenye Chelo mbame ngapyo bafitsa
hambavu yuko gukubitwa twibutse ko muri no zone nyene hari umugabo aherutse kugerageza kwikura umugore wiwe akamuha uwundi mugabo kubga kaboregwe nibinyene abakenyezi babona ko ari kutubahiriza agateka kabo
twirwe yo mundi miro twatatu kwitera mu bikoni dufungu turiko duha abana abo bagabo rero babari yo kumabare nayo nkatwegwe ntituvanga atari ko kumuzi wa Mungu tuvanga tugiye mu misa tugiye gusenga koje bazoza batudanda za ntitumenye yuko twariwe nikaherugo ibaye cyo cyambere nta nubwo twabigiye twumva ngo umuntu aragurishwa akatanda twatabaye igitongo bagiye kubaka imyifato nkiyo ni mibi ni kuyamagana abantu bose bamenye ko bafisa agaciro imbere y'Imana n'abantu n'abategetsi kuko urumva nta bwa ari ibyo umva abakenyezi baba ariko barahohoterwa agateka kazi na muntu kuba ariko karononekara
komine Mugwi iri mu makomine acimbuka ibifungurwa ugereranije n'ayandi makomine yo mu gihugu Cyongeye isanzwe icukugwamo inzahabu abagabo baho bavuga kwizonzoga batozigisha ahanini bishimikiza ko batobura amafaranga yo kuzigura ikindi nuko inzoga zikanywa mu bitoke nyinshi ziva muri iyo komine
ashe inzoga hadiriho nezatwinywera ubwo habukenya amahera mugabo tuzaziwa nashikira gute ku bitoke bana tuba muri icyo turero kuzi
kuza rero kuzinywa rwozinywa tukazinywa ku mategeko umva nkaro nkabo bazinywa zikabarwara nabi kasusanga umuntu ataganya ibintu byo mu rugo kandi atazinyoye bito shoboka ko yonone bintu nkarwoza turazinywa ariko tutazinyoye ugasanga turabana kankaje na abona ko shaba mu yahari nkaje yo kandi ntanyo ukabona ndakomeye
ariko hagati muri aba bagabo harababona ko nyabona abacije intwaro buhagurukira iki kibazo ni mugihe bavuga ko ubunywero bwugurugwa kuva amasaha ya gatondo kugeza ijoro
mu bisanzwe nuko abacije intwaro hani nini bo bofata ingingo ya mbere kubera kuracura gusanga ububare bwuguruye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba mu byukuri rero bishitseho umuntu w'umugabo atabakiyumvira abana biwe cyangwa yiyumvira urugo cyangwa yiyumvira kadoza ku muryango wiwe urumva ko mu byo byo gutuma banywa inzoga mu gitondo cyangwa amasaha taragera iratuma niyo ngeso mbi yo guhohotera abakenyezi baho
Ariko nubwo biruko muri rusangi ubunywero bitegekanijwe ko bwugurugwa isaha 8 z'umutaga aha kandi amakuru dukura mu mashira hamwe yitagateka k'abakenyezi mu ntara cy'Ibitoke nuko amabi akoregwa abakenyezi afatiye ku mibano n'ubutunzi ari nayo ahanini arimo ibijanye n'akaboregwe aharugwa kwijana na 5 mu ntara yose mu kiringo cy'amezi 3 aheze mu ntara cy'Ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye ahandi rero urukanywa ruriko rutuma guhemuka abarusoma ni mwikambi ya Mahama muri yo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda inzoga yitwa Akayuki iragisibije reka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana atugira ibindi kwino nkuru
Iyo nzoga igisibije ho mikambi ya Mahama ifisa makari ya dogre 12 ikaba ibuganijwe mu gacupa kavuyemo ikinyobwa cha Heineken ikaba ifundikiye neza ikagugwa amafaranga 200 y'u Rwanda umwe mu babaho muri iyo kambi atumenyesha ko harabagabo bamaze kuyihebera kwa n'abagore batayigera umutwe nayo igahezi kabagaragaza
hari inzoga zitwa za kayuki inzoga zitwa ibyuma n'izindi nyinshi biganira bitazacya mu ndiho naho bagerageza kuzigwanya ziyagisibije ngaha mu nkambi ya Mahama aho usanga abantu bazinwa barahinduye imico ugasanga umudamu arafise umugayo Burundi ngaho kubera yizanye aragiye aranyoye kayuki yagurishije nk'igarama yateze aragiye aranyoye kayuki ya mbere kayuki ya kabiri nazo zekaze cyane bacu sanga agiye afatanye n'undi mugabo nabane yasize umugore I Burundi bagacha bakora n'ibidakogwa ugasanga mbere hariho n'abavyara kandi abagabo batari ngaha abandi nabo ugasanga batashye mu rugo abo bagabo bafite abagore bariko baragwana n'abagore babo
uwo nyo nzoga aratubwira amari yayo mu mubiri ariko akamenyesha ko kuyiheba bitoroshe kuko ariyo bashoboye kugura
alcohol yayo irarenze gose ko niyo urikora yinkuru urumva yuko nyene mu mutwe itandukanye n'inzoga zindi kindi yo byutse usanga wacitse intege niho umuntu w'umugabo nk'udukorwa two muhira usanga ari ikibazo
tubanye bake
nk'amabanga y'urugo nyene yo kubaka urugo usanga byarahindutse cyane kumva ko itafitse iki itakemeze nk'uko yahora utazinywa
ariko mu kazi bandanye
none ko arizo zihari kandi zisembutse ibyere na za turbo atawo zigonda
aho badandaza iyo nzoga wari mu bayinywa amenyesha ko hatigiye habura amatati yo kugwana abagabo bakama mu nduru nabo bubakanye iyo batashe mu zabo
akatari gake kunda gusanga hadutse amatati hagati y'uwo yidandaza n'abazinywa gasanga ro hadutse ibibazo byo kugwana nabazananye batakebuka ubucuti bw'ubugenzi bari basanganywe ugasanga bariko baragwana kandi atanica bariko barapfa bigaragara yuko abayinywa cyane jatuma batubwenge ugasanga ariko arakora ibyatari yifuza gukora nk'abagabo bazinywa niba urugo rubarutseye ko kazoza canke gukora ngo bagere ico bamariye umuryango ariko kubera ingufu zigenda ziragabanuka ku bazinywa banako ikozwe n'amasukari n'umwambira w'ikirenga usanga bukeye atabagira imbaraga zo kuvyuka ngo bashobore kuba boca gukora
abakenyezi babaho muri iyo kambi ya Mahama bafise abagabo banyiyo nzoga bipfuza icyo yifuta muri iyo kambi bamenyesha ko amaba bayinyoye bakora arenze urugero
abagore nta mahoro dufite mu nkambi kubera izo kayuki babonye ko ari iz'amafaranga makeya zinatuma abagabo baguma basara iyo yagiye akaza yabo umwe yari nka butanu mu nzu icyo gihe ntiturara mu nzu ari umugabo wawe ntimurara mu nzu ahubwo baradufashije izo kayuki banazica mu nkambi kuko mbona nta gaciro zinafite nta n'icyo zinadufasha ikayuki yadufashaga mbere tukinjira mu nkambi nta zindi nzoga zariho tukagira n'inzoga ariko zaje guhinduka tuma abagabo bacu bata umutwe n'abagore hano bataye umutwe ubu nta karanga k'abarundi bagifise bituma tugira umutekano mukeya cyane nta mutekano dufite kuri izo kayuki
twarishikiye aho bahingura iyo nzoga nko ku kilometero kimwe uvuye muri iyo kambi ya Mahama nyen'uruganda atashatse kuvugira kuri mikro yacu akaba yatumenyesheje ko yahawe itegeko n'abantu atashatse kutubwira ko atohirahira ngo abandanye akora icyo kinyobwa kandi ko agiye kubyubahiriza Desire Tungimana Mahama Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika muri Kongo ubu naho nyuma y'imyerekano yabaye kuri no wa mbere mu gisagara ca Goma muri Kongo igamije kwiyamiriza kwegeza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu abakora imyuga itandukanye bemeza ko ubuzima buriko urasubira kugaruka buke buke humviriza ivyo babwiye umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana ariko akurikiranira hagufi ivyinkuru
Majengo leo ni je
Majengo uyu munsi bimeze neza Ejo hari urusaku rwinshi mu mihanda ariko uyu munsi haratuje Ese ubundi abigaragambye burabazi Sinigeze mbabona kuko nari nibereye mu nzu ntitwasohokaga kubera urusaku sinababonye Uyu munsi hameze neza rwose Ejo nta nubwo abanyeshuri bize ariko uyu munsi bagiye Ntacyo twabivugaho kubera ko turabukwishakishiriza ntitwavuga ku bibazo by'igihugu Turabanyapolitiki muri abaturage b'igihugu ariko none kubura umuturage byatumvuga bitakureba se
ndoshobora kuna ta problem
ndosho nta kibazo gihari ni ntubyo zaki tukuyo hepfo ya college ariko nta kibazo nagito nahuye nacyo mu nzira
niliona munji eh
ndabwo ba ni virunga batugiye yo kurangura nta kibazo bafunguye
ejo nta ni duka namwe yari rifunguye
ejo nabwo wageze hano goma
eh narahageze ntabwo ari kurenga hano mu birere ngugere hijya kuri ropo bahita dusa uyu munsi byaremye ndakibaza
ese ubu nkamwe muri hano goma muturutse mu Rwanda ntabwo bamufite ko byakongera bigacika mu kiraha
ya ntabwo igoma si haba ikibazo rimwe ubundi bigashije nyine iyo bibo iyo bigize bibaje mu bwongo byongera bikagaruka singabasazi nukubireba gutyo nese gutabakuramo ibibarimo nukubireba gutyo
iyo bishize nyine hariye bateza n'akavuyo ngisaha imwe ubundi ukabona ibibazo birarangiye
buno bonye abantu bari kugenda ndakibaza
ese ubu nkamwe muri hano goma muturutse mu Rwanda ntabwo bamufite ko byakongera bigacika mu kiraha
none usuri kumva handu habereye ibindi ejo none ukumva nta nukugenda nyine nawe ukifanga fanguruka vayo kubaho
tugereranyiriza uko uyu munsi bimeze nuko byari bimeze ku wa mbere h'imyigaragambyo
ndio amajari bato kutembea
uyu munsi urabona abantu barimo gutembera nta kibazo urebye ibintu bimeze neza buri kimwe urabona ko kiri gukorwa nta kibazo
kama kawaida hakuna tatatizo atamuhasasa
murumva nta kintu cy'icyo bamufite
ah ivyo ga hakuna juu
oya ntabwo bakuko ituze ryagarutse mbese urebye nta kibazo kuko ibintu byose birimo kugenda neza amasomo yakomeje urujya n'uruza rw'abantu amasoko arimo kurema kuko buryo isoko nicyo kintu cy'ingenzi iyo ritaremye amaduka ntafungure buryo nta mahoro abahari ariko ubu abantu baragenda bakagaruka nk'ibisanzwe
nuko rero bari bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Goma muri Kongo bariko bavuga ingene ubuzima busa nk'ubwasuye gutangura nyuma y'imyerekano yabaye kuri no wa mbere igamije kwiyamiriza iyegezwa inyuma ry'amatora y'umukuru w'igihugu riri ko divugwa muri ico gihugu ca Kongo ijwi rya Amerika mu Rutovu ni muri ni komune ya Rutovu intara ya Bururi muratwumva kwijana muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 igisata cy'inyigisho mu ntara ubunaho ishure ry'imyuga CFPP muri komune Rutovu intara ya Bururi mu Burundi cyugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho baba abanyeshure canke abigisha bavuganye n'umenyesha makuru wacu Anahi Virankunda bamubwiye ko bitaborohera
ibyo bikoresho bibuze kuri iryo shure ry'imyuga riri muri zone Muzenga ni nk'imashini zo kubarira impuzu mu gisata cigisha gushona hamwe n'izo mu gisata cigisha ibijanye no gufatanya ivyuma bitasudure ubwo bukene buribonekeza kandi no mu gisata cyo kubaza aho katari gake imashini zibiri ziharangwa zamazapfuye bigatuma abanyeshure batigishwa gushira mu ngiro inyigisho baba baronkejwe mu ishure aha ndi mu gifata cyo gushona aho mbona imashini imwe iri ko abanyeshuri babiri cyane batatu mu gihe kera nuko abo banyeshuri bazivugira umunyeshuri umwe yisangiza imashini bamwe mu banyeshuri twahaye ijambo bakavuga ko ubwo bukene bw'ibikoresho butaborohereza niyo nkuru Safariane numwe muri bo
turi nka bashika cumi mu ishuri tugusanga dukora ku mashini imwe dushyitse bigapfa ibikorwa birahagarara mu gihe umuyobozi atarashobora gutunganya iyo mashini yifuye hagati yacu turicara ntituratuma tukironka ubumenyi bukwiye hariho ibyinshi tuba dutaye tudashobora kubona acaye yaranza tugakora utuntu dusanzwe ne duto duto nyine two kwigirako hariho byinshi tubora tuvuye ngaha tutazi
ivyo bikaza hanini gufashanyo iryo shure ryahora rironka zisa n'izahagaze kuva mu 2015 nkuko twabitohoje abanyeshuri bakavuga ko biboneka ko bazohava barangiza ishure batazi gushira mu ngiro ivyo bize mu mwuga kandi aribo bari bazeye ko uzobateza imbere muri kazoza kabo Provis irakoze avuga ati
izi bikoresho tutabirose ntamenye twatwa turarongera dufatiye nko ku bikoresho by'amaboko n'isimeme amalabo ayari dukoresha imashini na fantaje kubera turi twamara kuja mu mihiri wacu TV sendo azenye kutatogenda gukoresha imashini nta kuntu no buri ubwoba ndi muri pratique nkabura nkuru ba rukananira gukatisha amaboko rukananira gukatisha umusimeme urumva ndafise ubwoba muhira nta mashini ntavura ndonga igara yuko no menye ukuntu nkuntu mfata umusimeme nkamenye ukuntu mfata irabo kugira ngo roro rubaho ndarugira neza
abarezi b'iryo shure ry'imyuga baremeza ko batishoboje kwirwanako ni kurongera ibikoresho bifasha mu gisata imyuga ari banyeshure bishare bigirimana arongoye iryo shure ry'imyuga cyose agasabaza bagira neza
tufite ngora n'ibikoresho nko muri kutiri mashini bayikoresha gatonyi bipfuye rimwe nizere uko amarabo amasiyari ado ibyo bikononekara materiel birazinje cyane gose ibintu bizinje cyane gose nukuri ibintu biramena umutwe cyane gose nukuri leta nta kintu kinini yakadufasha ku makonsomable tugendera bakabona ko ibyo bintu bikenewe duheruka ivyo mbwa ntibijya mu ngiro nukuri ni kintu kigoye cyane gose
abajejwe intwaro muri komine Rutovu bavuga ko ubwo bukere bw'ibukoresho bwibonekeza kuri iryo shure CPP bubateye umutima uhagaze na mwarijya ariryo ryonyene ryari risanzwe ryakira abanyeshure bifuje kwiga imyuga Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustaneri jejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama arahumuriza avuga ati
imigambi dufise komine ya Rutovu rero kubera ishuri imyuga itwara uburyo bwinshi rero iyo shuri imyuga ibikoresho tuzosaba duhura uhusha dukoresha muri amafaranga twamaturonswa 500 miliyoni 500 tuhava na leta tuzosaba uhusha mu nyuma tuhabahinga biga ibikoresho babikenewe tuyakure muri ayo mahera ngo tuzobisaba kiri mu nama n'ingingo na leta babitwemereye abahinga babazi bibikoresha bikoresha umwene bizimbye ngene bigugwa ibyo byo mu nyuma tuzobikurikirana uyu mwaka mu mbera z'uyu mwaka no mu ntango z'uyu mwaka ivyakunda byo bari byiza titwocerwa rimwe rimwe mu bikorwa bimwe bimwe byo kurondera bwo kongereza kuri utoki kushika no mu bindi bubabona bashima gusubumba
ibintu biruko kandi mu gihe hari ishure ry'imyuga haheza mezi atatu rirangiye kubakwa yamara gushika uno munsi rikaba ritarashobora gukora kumva z'uko adafise igikoresho na kimwe cyofasha mu bijanye n'imyuga nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio ya
ijwi rya Amerika inyuma y'ikiringo kirenga ukwezi n'igice amashure atanguye ishure gisumbuye ginyuga rya ETP Murama mu gisagara ca Kirundo rimaze kwiga ivyigwa bike cane abanyeshure n'abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko bahanzwe no kubura abigisha mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo akamenyesha ko ico kibazo kizwi ivyinshi n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
mu mwaka w'ishure w'2016 ushira w'2017 niho ishure ry'imyuga ryigisha ivyo kubaka ETP rya Murama mu gisagara cya Kirundo ryugurura imiryango muri kino gihe abatanguranye n'iryo shure bageze mu mwaka ugira kabiri kuva inyigisho zuguruwe muri uno mwaka abanyeshuri bavuga ko basa nuko bataratangura kwiga
nta bashime turiga makara cyari kwa kundi nyene hari kibazo cy'abigisha mugabo nabahari zita ko bahari ntazo base bigisha urumva baraza nyene bakicara nate tukicara twarinda ko sa indi zigira tugata
twiga ibintu byo kubaka n'ibyo gushama barabara
abigisha buse ngaha nta numwe yizi ibyo bi
ya
abo musubo nabigisha bizi
batwigishe ikuru general be n'uwundi umwe yatwigisha ikuru z'umwuga ariko nta programa fisi
ku ruhande rumwe ikibazo gishikirizwa n'icyabigisha ku rundi ruhande kigasongo ngegwa n'ikibazo cy'ibikoresho n'ibitabo by'inyigisho birongora umwigisha.
Tubakenera amatodolite n'izindi materiel dukoresha muri ETP kuko twiga ibintu bijanye no kubaka, umva biragoye na ma materiel menshi tukibura, na cyane cyane mu gihe ishuri ryacu rikiri shyashya. Turakenera n'amatara, tugakenera ama machine ordinateur n'ibindi byinshi. Umva n'ikibazo gikomeye. Hani ntebe za dessin hazo dufise
eodorite n'ibindi nyine bya gucapa amaprama mezire ibiki byose ntafite n'ama machine yose nta yanayari.
Abanyeshuri bavuga ko n'umwaka w'ishuri uheze warangiye bigoranye.
Bana mu mbere nitwize neza kora naho nyene ingorane tugize ubu niyo twagize n'ubwambe. Bari twabuze ama programme n'abigisha.
Mwimutse none amakuru mutayize yose.
Bara twarayize yose gusa ukuntu bacu bagize n'ibyo basanga bigoye. Kubera baje kwigisha bateje baratubaza bakaca twari guno munsi bakaca tubaza ubwo nyene bakatubaza interview exam bikaca bitunaniranye. Bakwigishije ibyagira tubazeho kuko bimwe bimwe n'ubu turacyabyiga ubu byo mu mwaka uheze byo mu wa mbere.
Ababyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ari agahombo ku bana no kuri bo. Uyu n'umwe muri benshi bavuganye n'Ijwi rya Amerika arashobora kwemera kuvugira kuri mikro yaryo.
Baratonda mugabo ubu nta barimu bafise, naho batonze baca baza akaza kirirwa hamuhira nyene ajyane turahomba nyene. None nk'umwana nk'icyo yokwize igice cya mbere kigira gihera, none azomenya gute icyatize? Biratubabaza kubona umwana yari karatera imbere hanyuma agaheza agaca asubira inyuma kubera kubura abarimu.
Icyifuzo ni kimwe, haba ku babyeyi no ku bana.
Twe twashaka ko baturosa abigisha bakongera bakaturosa programme nta bindi.
Ariko nyine twasaba yuko nyine mwadufasha mukatugira imbere mukatubariza ukuntu abana bacu bokwicara.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko ikibazo cy'abigisha kiri mu makomine yose muri rusange. Kukaba nkako amakuru dukura mu buyobozi bw'ishure ryigisha uburimyi Itabu muri komine ya Gitobe amenyesha ko ivyigwa bitangwa ku rugero rwa 50%. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko ibikenewe mu bisata cy'indero bijya mu cyegeranyo kimwe. Icyo cyegeranyo kigaheza kikarungikirwa ubushikiranganji bakukira kugira bwihweze ingingo yofatwa. Aha twamenyesha ko no mu zindi ntara z'uburaruko ubukene bw'abigisha buvugwa. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza, aho abanyeshuri bo mu myaka ya kabiri mu bisata by'imyuga kuri lise ya Kayanza bamaze indwi imuhira birukanywe inyuma yo kugira yegeregere yo gusaba abigisha mu ndwi iheze. Kuri uyu wa gatatu niho bitegekanijwe ko basubira kwakirwa ku ishure. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarinze na wewe urakenuye mukanya rero ni kiganiro camagara y'abantu no musu menyesha makuru wacu Raisa Liliane inamahoro akagaruka ku ngwara y'agasama.
Ingwara y'agasama ni ingwara ifata uwo ari we wese, abana co kimwe n'abakuze. Mu buvuzi bavuga ko bagerame wa hanini ari abana bafite imyaka iri munsi y'itanu, ikanabasinzikaza cane mu gihe baba bataronkejwe urucanco. Kuba baba baracandazwe nabo birashika bakagwara, ariko bavuwe bagakira n'ingoga bitagoranye. Muganga Adore Niyosaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi k'intara ya Cankuzo aravuga ibimenyetso bikuru bikuru.
Matangura kuvyiyumvira ko ariyo yabonye umwana bwa mbere afise utuntu ku mubiri duto duto tumeze nk'uduherehere dutukurije cyane, hanyuma uwo mwana akaba ashuha arashaka kugira no mu mazuru hajya umuntu agira ibiseru akaguma yimira.
Uyu muganga abandanya avuga ko iyi ndwara y'agasama iva mu mugu w'imigera yitwa amavirusi, muri yo utera agasama ukitwa paramyxovirusi. Ikindi ni uko iyi ndwara y'agasama yandukira iciye no mu muyaga bigatuma igwirirana nk'uko muganga Adore Niyosaba abisigura.
Hajya akorora cyangwa hajya yasamura umwana amaze kuyandura n'atabimenyeso abaragira iminsi itatu gushaka kuri itanu umwana ashobora kwanduza abandi. N'inyuma yaho iminsi itanu haraje utwo duherere ku mubiri umwana aguma yanduza abandi. Urumva rero vyiza umwana amaze kwandura bikagaragara ko aragasama yobanza akabangira kuja mu bandi kugira ngo ntabanduze.
Naho ingwara y'agasama ifise incanco zo gukingira abana ukutamenya gusoma no kwandika n'inzitizi mu miryango yo mu mitumba ku bijanye no kubahiriza ikirangaminsi cyo gucandagisha ibibondo. Ubu bumenyi buke buri mu banyagihugu gihugu ni intandaro kandi y'ugusinzikara kuba babafashwe na gasama kuko batihutira kwitura amavuriro mbere bakabanza kwigeragereza bakagira kuja kwa muganga umugwayi arembye
mu miryango ntibashoboka biyumvira ko ara gasama yigumira muhira hari n'abacha bagenda nko kuri farumasi bakagura akanini twa paracetamol kubushuhe hanyuma ntibageze ngo bitura ivuriro bigatuma umwana asinzikara atari gusinzikara
nuko rero ncuti bakunzi iyo ngwara tugazoca tubashikiriza igice cyayo cha kabiri cy'ukuntu umuntu yo kwikingira nico akwiye gukora kugira ngo ntimusinzikaze na rijya mwumva uretse ko arabana gusa ifata n'abakuze nino rero kuri iyo nkuru ya Raisa Liliana inamahoro menyesha makuru wacu mu ntara ya Cankuzo duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze ncuti bakunzi matwumviriza ndiyani nahazo mari kume kuri mikro na Macbile ya Bero yari muhinga bw'ivyuma twempi tubifurije umunsi mwiza.